radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ritamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niro inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, umunsi tuganira ku bibazo ubuzima n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme muri rusange. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri uno munsi tugiye kuganira ahanini ku byerekeye amagara yo mu mutwe, ahanini duhereye ku bibazo umukenyezi n'umwigeme acamwo cyane cyane muri iyi minsi, aho tumaze iminsi twumva abakenyezi n'abigeme bahura n'ibibazo byinshi cyane iyo bagiye gushingero mu bihugu by'Abarabu. Ivyo rero tukabaza duti, none ingaruka yavyo muri kazoza ni iyihe? Ingaruka yavyo mu buzima bwabo ni iyihe? Canke icabatumye bishira muri ivyo bibazo coba ari ikihe? Vyoterwa umuti gute? Ndi niteka rero ryo kuganira n'abantu babiri bariko bakurikiranira hafi cyane iki kibazo cyaragishinga batari bake, haba mu gihugu no hanze y'igihugu, ku bakenyezi n'abigeme baje gushingiro mu bihugu by'Abarabu. Umwe mu bakenyezi rero babikurikiranira hafi cyane nk'uko tubivuze rero, ni umukenyezi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Utah, ni Kanyange Suavis, akaba muri kino gihe ariko arandika igitabo cyiswe Modern Slavery, no kuvuga ubuja bwa none cyane ubuja bwo muri ibi bihe bya vuba. Akaba avuga ahanini ku bagore b'Abanyafrika no kukuntu bari mu makuba n'ibyago bitavugwa. Turi kumwe kandi na Hippolyte Manirakiza, hakaba yakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Lojanti, yabikoze imyaka irenga 10. Ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu bya Buraya, hakongera akaba ajejwe igisata kijejwe guharanira ineza y'abantu mu ishyirahamwe Fracarita International muri ico gikorwa nyene c'abafurera. Reka duhe ikaze abatumire bacu, mereye kuri Madame Suavis Kanyange. Kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze Oriane kuntumira muri kiganiro. Jewe nkuko mubivuze nitwa Suavis Kanyange, nkaba maze igihe ndiko ndakurikirana ikibazo c'abakenyezi bajya mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze cyane. Reka twakire kandi n'umushingantahe Hippolyte Manirakiza ari mu gihugu cy'Ububiligi. Kaze neza mu kiganiro nawe muri Sanga, tubahe ikaze.
Urakoze Oriane, nkuko amaze kubisigura, je nitwa Furera Manirakiza Hippolyte, ngira benshi barabizi. Narakoze nyubu ndejwa mbabanga kurongora kiya kigo bitabatazira kwa Rojari imyaka 11 ari mu Burundi. Ubu nkuko abivuze, njejwe abafurera b'urukundo muri bino bihugu by'i Buraya, hanyuma nkaba njejwe kandi n'igisata cineza y'abantu mu ishyirahamwe ry'abafurera nyine bita Fracarita International. Ubu rero mba ini Buraya, ariko naranezerewe Madame Suavis anyagiye igikorwa yakoze mu Burundi, agadashima yuko twogisangira kugira dufashe abatari bake gutahura ibibazo bishobora kwaduka bitewe n'izo ngorane abakenyezi bagira baja muri ibyo bihugu by'Abarabu bakorera amafaranga.
Murakoze cyane gose mwese ku kubona mwafashe kano kanya kukuganira n'Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane duhereye aho nyene muvuze Furera Manirakiza abakenyezi madame Kanyange yashoboye kwegeranya kaganira nabo reka twumve amajwi ya bamwe muri bo ku bibazo bahuye navyo ku bibazo bafise byabatumye bafata iyo nzira y'ukuja mu bihugu by'abaro bafata ubwo bundi buzima batari biteze reka tubatega amatwi
Bani ninja, nakuruka tukwa mbele, nilakume, mba wakakabiri, kukirao, chanja mbarabara, nilafaya wanu, kwa rabasa kumeza. Ngea ngea na hande mwindi nzu, nipakulie, nao mwindi nzu kia kari, nangavulia, ashe, ama zikuya na hapa mitwa heti, na kima kimu necho kukia baamu, bangi ya ngu, nikime na mwundi, kwa bakene, kwa yungu, tukaje kwa bachaba, umba tuinga baja. Kimucho sekura, wapwe mtu wareti ya mwene ya maji. Mba kimucho sekiketweo, ni mungikoru mungu jawa hawa mfatano yuko miko mbeye. Icho machane chwa mkoreshe, mba tikenda hoti jambu kwa mwaya hoti. Ni mbe gigirizi ose ni mungikoru. Nero, sahanu kwele, ya liya na kukabuyi mkira. Sahanu kwele. Nuhurundi, natama tina wapu shoboi, natama javani, wapu ya tibu ya kenda gongwe. Mkarani wa hanyu, si inja, nyohana mateo kuiwa, ya mfashu, wacha wateru buba. Umara wea ya nwayo, wama muri Kenya, wama mtelefona, ama za kumtelefona, nina ama za kumtelefona, au wanuga ya wanuza wakineye, kutla kwa ufa talaruba, wadai nuhurundi, wama marekule batai. Hali zimista tu, ya mbisa mpia, shatu gilati ya echo, Mwuzo mitekuwe mgeende iwanda mungu soka kwa munga tishuki chumukura wa mchumi Beno mwuzo wa sile mchuzi kwa kilio chumukura wa kilio wazi wa metena abi wakwa hae mza nikili biche Mwuzi mbelo kwa kilio wazi kwa kilio wazi kwa fashion wabei Jewa na mungu wise mungu wa kwa nda mungu wa fashion Baransho na ni mstri Fanyi chereka umuwa wa jewa na jenziye na kuliki Mbele wa mgeko Iyo na ambi haina kuzo wa kuna pita rakwe mwanishi na kubitu Aje kubambayo Sinaje mwanishi kwa na kubitu kwa Fanyi chayeko Awaka wa mwaka tuwanyi chereko wa mwini Lakini mwa Kino sije nkini kumi kwa mwanishaya Na wabaye Nimi yitu wa sisemo Na wele Sinu mwanishi kumba kwa mwanishaya
Je vais vous dire, Mwenda mara ya anje, anuwa, jeo nita hile, achabuga nilishoguka, achabatangula yonga au, ushira mchuka, choku hili ukana. Bafatano hali, wangabuja ya hali, urupa, na maira nila mwenda, bali mbeku ya mbe, kuya mema, aluko tushise kuli ofisi.
Ofisi?
Ofisi nini hali ya mwisa ujia, au tuwashike mkugeni. Urupa. Ushiteyo, kachama mbila nene wa mfashoni wiki, nao kukira kukura niya maena, wate kumi mba, wate kumi ya ima, kukira kukira ya vana. Basi, kachama kukira elu, kukira ni mtu manga, mbukwa mara ya hapa. Yeru kati ya mene mkuri ofisi, kuri alo na mtu bali ya jame, kachama mbila olu kumanga, kutekua na mara ya hapa. Ayo mara ya yuru machiwa ya ama, kakile vete wa rama, kumanga kachara. Kachangia nito kuri polisi, kuri polisi na yadayo, kuna tila njimitiki, na masumi na mwia. Sijero, kwa wangi wa kene kujaya, kwa nai uko, hata maura halikuwe lalia, hata na wala anu, kumpa no kwa kawirira, niwa wakawira neta no kwema, niwa baenga, hizi ya kujira na mwini na kujisha, hawa anura wa kira yuko, hatu na baba anaira, Unye, kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
aho rero tukaba tuba shikirije amajwi y'abakenyezi babiri bonyene mu bakenyezi benshi cyane bahura n'ibibazo iyo bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ego hariho abashobora kuba bagira imana bagahura n'imiryango isa n'ibafashe neza, ariko abenshi bahura n'ibibazo bikomeye byo gukubitwa, ibibazo byo kudahembwa, ibibazo byo kugurishwa nk'ibitungwa, ugasanga biteye ibibazo ku rwego rw'ibihugu, ku rwego rw'imiryango, ku nzego zitandukanye muri make. Reka mbanze ntere kuri Madame Suavis Kanyange atubwire icyo gikorwa uko yari yagiteguye kwegeranya abo bigeme n'abo bakenyezi kugira ngo bashyikirize ibibazo byabo ku rwego rw'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma umushingantahe Furera Manirakiza aratubwira bimwe mu bibazo aho biba byahereye, ukuntu bigenda biragerageza gukemurwa ariko ugasanga ntibikemuwe. Madame Kanyange, tugire muri make icyo gikorwa cyo kuganira nabo bakenyezi cyatangiye gute, cyagenze gute?
Jewe murakoze Oriana. Jewe uko byatanguye nuko akazi nsanzwe nkora hano na kazi nyene nuwo bita umusosho weka, ni ukuvugana nkora ibintu byo kuvura nyine indwara zo mu mutwe, aho ibyo nsanzwe nkora mu kazi ka misi yose. Ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko, ndetse bisa ko numva nk'uko mwese mu byumva mu maradiyo, kuri interineti aho tubona abakenyezi bahohoterwa, ati ngiye i Burundi niho niyumviriye ko ibyo ari byo byose mu Imana yahaye kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, reka ndabe yuko nohura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu. Hama naravuye n'abatari bake ndagira icyo bita intege, ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe gutegera ubuzima bagiye baracamo nk'ibyo twokwita terapi hano. Ni hanyuma maze rero kugira icyo kiganiro niho navuze ki reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy mu kuvuga kugira bavuge ibyabashikiye, kuko iyo uri kuravuga ibyagushikiye biratuma ni nko kuvura umutima wawe. Rero nicyo cyari intumwe nca rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo, hanyuma kubwira ati bari yuko koko kiretse ko bokenera kuvuga ni kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka, naho bigoye ko byohera kubera ihohoterwa bagirirwa, mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato abandi bagore kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo. Ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora gushika uyu munsi. Murakoze
cyane rwose. Furera Manirakiza, wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu abasanzwe ari umuntu akomeye atekanye, ariko bigahinduka muri iyi minsi umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'Abarabu, baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya, ariko nk'uko wagiye urabyumva wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo?
Urakoze Oriana. Jewe icyo kibazo c'abakenyezi baja gukorera amafaranga mu bihugu by'Abarabu naracumbise cyatanguye kera ntaraza n'ino iburaya ubundi, umugabo sinaronse akanya ko hari icyo nokora cyane cyane kugatura icyo kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusindikaza amagara y'abakenyezi, amagara yo mu mutwe, kuko muri icyo gihe nakinza kugura ngo gutuma ino iburaya ari kure nagize amahirwe. Suavisi arandoda, Suavisi twari tuzinanye ariko twarukana kumva na kera, hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira ngo kabivuze afashe abo bakenyezi bari muri izi ngorane. Jewe naranezerewe cyane kuko naciye ntangura kwiyumvira igituma aba bakenyezi bajayo, kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyane amagara muri rusange ashobora kumera. Hanyuma nta niyumvire yuko kandi nibyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'Abarabu gukorera amafaranga. yuko hariyo ikibazo bafise ikibazo bafise cyo kubaho nkuko mwumvise bariko barabivuga babashaka barabe yuko dira ikibareshaho kugira abo buzima bwabo bushobore guhinduka neza batera imbere bashobore kwifasha bunge bashinga umuryango yabo icyo nicyo cya mbere kibajyanayo mubwo nkuko mwabyumvise bashitseyo bagira nwavuga ibibazo bikomeye cyane ubuzima babamo abumvise hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo naho bakahashikaho bacabaho gute rero nkuko mubizi cyane benshi babizi iyo ngaruka kuri ku ndwara bashobora kugira cyanke ku bindi bibazo bashobora kugira bifatiye mu magara mu mutwe cyanke muri ibibazo bimwe bifasesereza mutima ibyo ntibyobura kuko tukadufatira kuri ibyo bibazo bagize kugira bafate ingingo bajye gukorera ayo mafaranga hariya hama bakaba nabo bakagaruka uca wiyumvira rero ingene babaje kandi musanzwe muzi yuko umukenyezi mu Burundi afite ikibazo abantu bakunda kukivuga barahisha kandi noneho naho kukivuga abacumbise ko bafite ikibazo umenga bagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe kabisha umugabo yoba afise rero nk'uko mwumvise ujyabeye bivuze narumvise bamwe yuko bashitse mu Burundi barabinuba bamwe bakaba nibaza yuko babatuma kuru toki bati nakora ibikorwa biteye isoni bigayitse n'ibindi mucamuzima sinda kudondagura ibyo rero utawumva yuko umukenyezi n'ibibazo yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho kumva yuko yari kararondera ingene ubuzima bwiwe yogufasha kugira atere imbere wumva yuko asubira inyuma rero acabura ayakira n'ayamira kuko nta muntu abikimwakira bose baca mutuma ku mutoga ati ujya n'umwe ari mu bukuru cy'abarabu hama rero ugasanga arigunga kandi nahabuze wabibwira nk'uko ya Swabisi yabitubwiye ariko nkashima uyu igikorwa Swabisi ariko arakora cyangwa abandi ko barakora ariko barakora kugira ngo abantu babegeranye bashobore kuba hagateka babumvishe yuko ubuzima bwabo bugifise agaciro naho nyine baciye muri ibyo bibazo ahubwo bakwiye abantu bafasha kugira ibyo bibazo baciyemo bashobore kubivamo kuko uko baronka babafasha cyangwa uko barongera ibiyugura ngo bavuge niko nk'uko Swabisi abivuga agakira n'umuti andi umuntu afite ibibazo avuze arakira niwo muti wa mbere yiyuguranye ntavuge aba ariko arwara gusumba urugero cyangwa ntaronka n'umuntu bamufasha kuko bavuga mu kirundi ngo iwuza gukira indwara arayirata utayirase rero ushobora gukira wumva rero yuko nibwo bikomeye cyane ariko rero cyane cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima ntibari bagiye ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse n'abiwacu abiwacu bakwiye gufashwa kandi mwumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire abiwabo bitangire imiryango yabo rero baguye mu ngorane batazo baziteguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusange asinzikara cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye mu izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu twebwe nyine cyane dufashwe n'abandi ntituzironge cyane naho tukazitora ukutariko hamba rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese ntafite ingufu zo gutora zo kugendera mu bibazo ngo agire ingufu ibyo bibazo ntibimugirire nabi ntitufise ni ukuvuga ingufu zimwe hariho umwe agira ibibazo bikaca bimushyira hasi cyane kurusha ubundi n'ubundi ashobora kugira ibibazo akagerageza gucumbagira buke ariko nabo nyine yatamufashije inyuma y'iminsi ushobora kugira ibindi bibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa za bya bibazo bikomeye bita gusesereza mutima bishobora gutuma umuntu ajya mu kabumbi gakomeye rwose
akabongi gakomeye rwose koko kuko nk'uko madame Kanyange yabivuze igitabo ariko arandika cyiswe Modern Slavery ni ukuvuga ubuja bwa none ubuja bwo mu bihe bya none kuba mu buja birafise ingaruka yabyo madame Kanyange none mwebwe muriko muragerageza gufasha iki kibazo cy'abakenyezi baje mu bihugu bya Buraya. Mwahisemo kuvuga aya makuru atavugwa, mubona iki gitabo muriko murangika muri benshi mukorera ku bibazo nk'ibi by'abanyafrika kazi bariko barahura nabyo, ni kuki mu mico ya kinyafrika bitariko biravugwa cyane muri iki gihe twumva yuko biba cyane?
Jewe nibaza kuma nkoteye mu maroshetse ndiko ndagira nsanga koko urabona yuko ibihugu bya Afrika twarakolonijwe, turagira ikibazo cy'abakoloni guhera kera. Hanyuma rero ugasanga ibi ingorane twebwe abagore b'abanyafrika tugira cyangwa ibihugu bya Afrika amafungo ntabyitayeho, ugasanga amarorerwa amakuba duhura nayo amafungo ntabyitayeho, ugasanga kumbura ingwano zirakwa zirava muri Afrika, ugasanga amafungo ntabyandika. Hanyuma haba kagorane gatonya mu bihugu biteye imbere, ugasanga amakuru yasamiranye hose. Urumva nibaza yuko ari ibyo bituma ibyo bintu bitavugwa. Ariko jewe mu gikorwa numva natanguye igikorwa cy'uko nosaba ntereye ku bakenyezi baba hanze n'abakenyezi baba mu Burundi kubatumirira bose kugira ngo dutangure umwe wese ahere ku muryango wiwe avuge ingorane abo bagore abo bakobwa bahura nazo mu bihugu by'Abarabu, kugira twese jewe ntangure mu muryango wanjye n'abagenzi banjye nzi mu gihugu n'abari hanze, ndababwira ati mubwire abantu banyu ho bari hose murabe kuko icyo bita nyine ubugizi bwa nabi muri ibyo bita modern slavery ntibiri gusa muri Afrika, gusa muri Afrika ni byinshi kubera kumbira ubukene mugabo nungaha muri ibihugu biteye imbere birahari. Human trafficking, ibintu byo kugurisha abantu birahari, murabyumva ibintu agasesesuwalushwalumuli birahari hantu hose. Rero ni ukuvuga yuko umukenyezi wese ahahari cyane cyane afite umwana w'umukobwa mu nzu, twari dukwiye gutangura kubigisha amabi ari inyuma y'ubugizi bwa nabi buri on niveau international. Rero nicyo jewe mbona nuvuga kuri icyo kibazo mumbajije Oriana. Nibaza yuko ibihugu bya Afrika amakungu atatwitayeho, kugira rero kandi nuvuga ni ushaka gukira indwara uragirata, jewe sintera gusa mu bihugu bya Afrika, aho nshaka kubwira abantu badutwara mu bihugu bya Afrika ati reka twicarire iki kibazo, mugabo mu gikorwa nkora nandikira n'abashinga amateka aho ngaha mu gihugu cya Amerika nk'abantu jewe abashinga amateka baduserukira, ndabandikira ndababwira amazi akorerwa abo babyeyi abo bamama abo bakobwa ku bihugu by'Abarabu. Maze kwandika amakete menshi ubu rero naciye mboneraho nungurura n'icyo bita website, ni ukuvuga ku buhinga bwa none, aho ngerageza nkaza ndabivugira ko nabyo, aho rero ndaza kugerageza nze gusangira inoze inoka ni linki sinzi ukuntu ivuga mu Kirundi, namwe nabwiye muce muyigira yego muze kubona iyo website yanjye, hama nibyashoboka ko mwoca mwifatanya nanjye. Uwo ushaka kwifatanya nanjye hariho ahantu ashobora abonye kuri iyo linki ashobora kwandika avuga ati genda ashaka kwifatanya nawe. Ndahaye karibu abantu bose bashaka, haba abagabo baba abagore baba abana b'abakobwa bashobora kugira abandi, ndabahaye karibu kugira twifatanye kugira ngo koko tushobore kurwanya nivuga nk'ikiza sinovuga ko ari ikiza kingana na korona. Mugabo ni nkacyo kimwe genda yita ko ari iyindi korona, kuko ibi bintu biratwara ubuzima bw'abantu, hariho abantu bishwe. Hanyuma kandi mucyo nagira nongereho kuko nashoboye gusangira inimero yanjye bita WhatsApp n'abagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu nabo baca barasanga iyo nimero n'abakiriyo. Rero gushika n'uyu munsi ndaronka amamesaje ubutumwa bw'abagore bari hariya anyi bansaba ko nobafasha, nkaca nanjye icyo nkora nshangerageza nkabakoneka, ni ukuvuga nkabahuza n'amaorganizasho ari ngaha muri Amerika afasha kugira abo bantu babatahane. ndabikora kandi numva vraiment binezera ko kugerageza tugakingira abo bagore bagadoshobora gusubira mu gihugu iwabo ari bazima baticiwe mu bihugu bya Barabu kuko benshi iyo bariko barampamagara baba binyegeje ahantu baba bakunzwe urumva ko ari ibintu biteye ikigongwe nubwo saba murakoze
yego murakoze cyane mu ntumbero yo gushimika no gushyira habona ibyo bibazo byabo bakenyezi bacamwo reka twongere twumve abandi mu bakenyezi wafashije kwegeranya kugira ngo bashinge intahe zabo bashyire habona ibibazo byabo reka twumve n'abandi muri bo
quando eu chego a um dia vamos usar o que estamos trabalhando hoje que não me deixa colocar o batimento para hoje a minha loucura está de tudo está uma baixada no ar a pouco que eu vivo na cor o meu corpo está um quebra o meu cachorro com um duro na cor já não está nada mais a longe já de loucura mudaria a camisa não tem que ir para o colégio chamou sair ukwezi kwa mbere kuvetse bambaye amahera bambaye amahera bagiye mu gazi ndababwira njye mu wandi kuko ndi mu mafuko ushobora kumagira nta na mahera ariko mbaye amahera nayo ngo nayanyene bose wanjye kunye ba mutelefoni nacyo mbona nje n'agapistoli amaze kuzana agapistoli ashaka kugura yatora na gitoro ngo cyangwa umuntu akurikirwa mu mutwe yavuga baraga pfuye n'akawa cyangwa ngo abakiri mu nyongere n'icyari kujyana aho turi gushinga arashyira kujyana na telefone aho mama yatumise muri kenya ndabimubwira cyane ukaba ngo wihangane nk'uko nyine ngo n'amajyana icyenda baguhe ngo ni menshi ukora muri leta ngo nayo nyine ndaguma ngaha ndabwo ariko akazi ni kenshi baguma barwara n'ahandi nkakora ngo bagusubire gutwara ahandi ngo uzoce uturuka ujye mu ibarabara ndamba zishobora gutoroka kuko barafite inkongo cyangwa barazasa ngo emera rero ngo ukuri ko nyine ndabanye umuntu wose agaca ajyana inkongo urumva ntakwiye kuri ubwo buzima kuko nabona ahantu nanga ni gufa nta kindi ndetse gukora indyo ari bama kandi mfasha bahamagara bose acaza n'agapistoli aca nini utari ku rupangu nabo zishobora kubitaruka ngo ari rureba yari yataje gaca nkuma ngaho uyu munsi niho hari abantu kutemerera mbategeye nk'umukozi wa isosiye adahe muri ganirira aca arambwira ngo yigihe utumerekeze nyine mu duce cyo mu kigeri niho bajya gutuma bajya gusohoye amagara yitse bagiye bashyiye mu modoka iyo nacyo ndongera umwanya nacyo ndongera ibivuga umukozi ashakiraho ngo ni ugushyira kwa kigeri
murumva ko nk'uyu mukenyezi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo gushigwa kw'impoho avuga ati udakoze turakwica bakamubwira yuko amafaranga yemerewe bitazokunda azoronka ari munsi y'igice cyayo ngarutse kuri Frere Manirakiza akaba nawe docteur mu byerekeye imishahe y'abantu yarabikurikiranye imyaka myinshi cyane yaragerageje gufasha abantu imyaka itari mike mu Burundi uwogerageza kudufasha kumva ingaruka z'ikibazo nk'iki umuntu aba yagize cyo gutotezwa ku gushyirwa kw'inkoho agakubagurwa mu myaka ikurikira yaho abameze gute mu byumviro byiwe mu mushaha wiwe hama igice cya kabiri cy'icyo kibazo abari mu kibano ko twumva ko benshi bagenda batahuka mu Burundi abari mu kibano bomufasha gute bogerageza kumubungabunga no kumugerageza kumugarura mu byiyumviro no mu nyifato nziza batamutonetse cyangwa batagerageje kongereza umubabara aho yari asanzwe awufise
urakoze Oriane aba bakenyezi baje hariya nakubwiye yuko babagiye bafite ingorane bakaba bashaka yuko izo ngorane bizitorera inyishu mugabo rero nk'uko wabyumvise za nyishu baba ariko bararondera ahubwo zizamo ibindi bibazo ni ukuvuga yuko ni ikibazo kica kica ku kindi kibazo hamba rero nk'uko wabyumvise bakabura rero ayo bacira n'ayo bamira ariko nkuko abyumvise babura ubafasha hanyuma rero utubyumva yuko bya bibazo bitangura bikabajya umutima bikabasesereza gushika aho nibaza yuko bamwe bamwe singira ntabwo kwiyumvira kuko ntabona abonye Swabisi we yarababonye ariko nibaza yuko bafise ibibazo bikomeye cyane rwose nubwo bya bibazo bitasesereza mutima baraseserwa mutima bakabura ingene bagira cyane cyane babagarutse iwabo nk'uko babivuze cyane Swabisi yabimbwiye imiryango yabo ntibakira kuko baca biyumvira yuko ngo bagiye gukora ibikorwa bimwe bigayitse rwose kandi no humvise bavuga bacuwe wozimbwa ngira ngo bacavuga n'ibindi bisumba n'ibyo urumva rero yuko bya bibazo byabasesereje mu mutima bica biguma byiyongera iyo bataronse ubafasha kugira ngo babiserure birashobora rero kuzoba byinshi gushika aho bivamo n'indwara zo mu mutwe canke n'iyo ataba indwara zo mu mutwe bikaba nyine bya bibazo byovuga bavuga ngo nibo akabombe ugasanga arigunze ntawabibwira ugasanga arinyegeza ugasanga ari ubuzima bwiwe bwose burononekaye bifatiye kuri izo ngorane rero icyo noshima kandi mbona gikomeye rwose mfatiye no ku migendo nzi yo mu Burundi ibibazo nk'ibyo kera byaragora kuvurwa ariko urumva yuko ubu abo bakenyezi bashobora kuronka bavugira bakavuga icyaba kibagoye ama bakaronka n'ababafasha kugira bishike kure nibaza yuko yoba batari tutariko turatera imbere cyane nk'ubu ubundi tuba turi gutanga ikiganiro kugira bazabyumve kuko abagenda bakakorerwa amabi yose ntagire iki kivugwa na kimwe ariko urabona yuko ubu bariko baravugwa kandi arumvise no mu Burundi bamaze kubyumva novuga yuko barahagurutse ikibazo barakigira icyo wabo barafasha kugira abo bagore bashobore no kuva hariya bagaruke mu gihugu urumva rero yuko ubu novuga yuko abakenyezi ariko bararonka ingene bafashwa kugira bashobore kwivugira cyangwa baronke n'abavugira baronke n'ababafasha nicyo gituma rero wumva ibyo byose biriko bishobora kumenyekana rero n'intambwe ariko twosaba yuko umuntu wese ahari cyane cyane abifisemwo uruhare bo bafasha cyane kugira ahubwo babivuge uko babivuga niko bakira kandi bagafasha n'abandi bashobora kuba bakiriye bataraza batararonka ingene bashobora kubivamo kandi bigafasha n'abandi bashobora kuba ariko bariyumvira yuko bujayo ngo kugira barondere ubuzima yuko ata buzima buriyo rero nk'icyo warumva giti ngo ni mu miryango bica bigenda gute bo bafasha gute biroroshe uwo muntu afite icyo kibazo umubaye hafi akabona yuko utamuhaye ivomo ariyumva kujya kwiyumva rero akubwira ibyiwe hanyuma niyo atacyo umufashije yaramaze gusindika cyangwa agwaye ariko urahita ukamutabaza ukavuga ati aha ndafise umuntu afise ibibazo ibi n'ibi n'ibi hanyuma bagahita bakamufasha kuko Swabisi yabyumvise kuko ari abandi yabimubwiye rero urumva yuko Swabisi arambwiye yuko yabonye yumvise umwe ubundi azana abandi barahava ba benshi gushika ahabwira ikiganiro cy'abantu benshi bose gushika anabafasha kugira bashobore kwiyugurura bajye no kuri televiziyo bavuga ibibazo banditse urumva yuko ari ku rwego rukomeye jewe uwo ni umuti wa mbere w'uko ibyo bikorwa bivugwa hama rero Swabisi yakivuganye ati nawe twogira gute ngo abafite ibibazo bimaze kubasesereza namubyeyi ubu hakwiye yuko umuntu arondera aho muri ajya abahinga bibe ibyo imibano abasikuru cyangwa inyifato ku byo babakurikirane babaremeshe abo bazobona ahubwo bakeneye n'imiti aho ushobora kurwara bijyanye n'ibyo bibazo yagize hanyuma akaronka umufasha kugira ashobore kuronka umuti umufasha muri ubwo burwayi yagize bityo bizo ngorane urumva rero ni igikorwa gitanguye ariko novuga isemo ya mbere ni yuko kimenyekana bakavuga bakaronka aho bavugira bakaronka n'ababafasha bakabumva hanyuma uzobwira ikibazo kirenze akaronka n'abamufasha kandi rero ndashima icyo gikorwa muri kumurakora mwebwe na cyane cyane kuri mu bamenyeshamakuru baracumva abantu kandi bazokimenyesha abandi hanyuma rero nuko ari igikorwa cyiza Swabisi ariko arakora cyo kuraba abandi kwegeranya abandi umufasha kugira abo bantu bafashwe uzosanga ari benshi cyane bakeneye ibi gufashwa kandi na jyewe namwemere yuko nzo bariko bazo bibwira abandi byatumufashe turabiyuko abantu bariko abize bibazo bato bandanye bamirwa naba ubwo twabafasha uko turavukana nibene wacu niba nabavyeyi bacu nibashiki bacu turabe yuko twabafasha mwi twarokore muri zongorane barimo urumva ikibazo cha twese kandi tusize ingufu hamwe twese tubivyo birashoboka yuko tubafasha nabo bakunda kugira iteka abandi bakinyezi nk'abandi arundi bene wacu ari mu ngorane icyo nicyo kinini cyane dukeneye
Ego cyane murakoze cyane kubijanye no kubafasha turazi neza yuko hariho nibigo wafashije gutangura mu Burundi kumbure uza kutugira mu kanya kari imbere ingene mukora n'ingene muri ko muragerageza gufasha abakenyezi nabigeme n'abandi babitura kuko turazi yuko hariho ibibazo by'uko benshi mu Burundi badakunze kwitura ikigo cya Rojanti kuko batinya yuko bahava bitwa nk'abasazi mukanya kari imbere muraza kutubwira ibijyanye n'icyo kigo twumvise muri ko murafasha mu gihugu cy'u Burundi reka mpindukire gato kuri madame Suavis Kanyange atubwire nk'uko mwavuze uguserura birafasha madame Suavis iyo muri ko muraganira nabo bakenyezi nabo bigeme kenshi barashaka kwatura barashaka kubabwira ikiri ku mutima ikiri ku byumviro byabo bavuga iki iyo muganiriye abo mumaze kuganira bavuga iki kubyo baciyemo kubyo bipfuza no kubyo biyumviye
murakoze Uriana jewe ikintu cya mbere mbere yuko nishyura icyo kibazo cyane ngira mpereko nuko abo ba bene wacu nyene bari mu bihugu by'abarabu n'abavuyeyo bari Burundi kumbure n'abari mu nzira bashaka kugenda icyo nashaka kubabwira nashaka kubabwira yuko bukwiyumva amahoro bwa mbere kuko nta muntu nta kibi kirimo nta kibi bariko barakora nta n'ikibi bariko barakorera umuntu n'umwe kiretse gushaka ubuzima kiretse kuza gushaka ubuzima hanze cyangwa kiretse kugira umuntu urabona n'umubyeyi ukaba utabona akazozi imbere ukuntu ugaburira abana n'ugufisa abana twese twokora icyo bariko barakora kugira dushobore kuronka akazoza icyo nicyo kintu cya mbere hanyuma nashaka kuvuga ati iyo uhuye nabo bakenyezi experience yanjye igihe mbuye nabo nasanze ahubwo ari abakenyezi b'umutima buzuye urukundo buzuye gukundana kuko mu bisanzwe udafise urukundo udafise gukundana ntushobora kugenda ngo ugiye gutarataza ubuzima hanze ni ukuvuga yuko ari abakenyezi koko kandi b'abakozi icyo nicyo nikintu nabonye bwa mbere iyo rero mwicaranye ariko barakubwira ibyabo icyabatumye bagenda urabona yuko koko ari abantu ahubwo bafite umutima uteye ubwoba umutima mwiza jyewe navuga n'imboneka rimwe nicyo gituma nubanza kubabwira ati nubanza kubashimira ku gukora umutima bafite wo gukunda igihugu kuko bose babitumwa n'umutima wo gukunda igihugu mugabo ngiye kugaruka ku kiganiro ngirana nabo usanga bose bagenda bafise ikibazo kimwe murabona yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho abanyeshuri baheza amashuri ugasanga barabuze akazi kandi sinavuga yuko ari ikibazo kiri mu Burundi gusa ni ikibazo kiri muri Afurika ni ikibazo kiri muri Europe kiri ngaha muri Amerika hariho usanga hari ibihugu birafise abashomeri benshi urumva sinavuga ko ari igihugu cy'u Burundi gusa navuga ni uko ari ikibazo amafunga asangiye ikiretse gusa ko ari ibihugu bimwe usanga ubuzi bugoye kuronka kubera ubukene buhari rero nasanze abo bene wacu bavaho kubera benshi baba barataratagi kurondera nuvuga nk'icyo batunga ukuntu bobaho bakadandaza utuntu turiya na turiya ugasanga bakabona koko ata buzima buriho muri avenire yabo nacyo gituma bashaka kugenda nacyo gituma jewe mvuga nti nta muntu n'umwe nzigera cyangwa ntubwigera mbwira ati warakoze kosa kugenda na jewe ntugenda igihe nuba ndiko ndashakisha ubuzima nta muntu umwe atugenda ni ukuvuga yuko atabwo kugira ababona ati mwaramenyeje kubera nagiye mu bihugu byo hanze
kuba amaze kugaruka bake muri ibyo bibazo umutima wabo umeze gute iyo muganiriye abagarutse bameze gute biyumvira iki
abagarutse ni ukuri benshi abo twavuganye no kuganira 99% baje badafise ya mahera bagenda kurondera kuko urabona agacyotezo wakiri ko hariya abaje batayafise ya mahera bagaruka bagaragara abandi baje barashitse mu Burundi bakabara yakoreye mugo bagenda bayarukira Burundi malezima abantu bayarukira bakayabarinda abakayaje hama ntibashobora bagasika Burundi bibaza ngo arakantu bagiye bararungika bagasanga nta kiriyo ibyo rero abo ba mama abo bakore twavuganye urabona yuko bafite agahinda nka kajya seje polite yavuze barafite agahinda kuko bashika mu mibano mu mafamiliye babona yuko ati we waragiye mugabo nta gicusura kenye nkatwe ukabona kubera nsi yuko bavuga ko ari gukekeza bamugasanga batanguye kubabwira ati waragiye ukora ibintu bibi wadandaje umubiri wawe ugasanga abo bantu baca biyugarana nka kujya rera yabivuze bashobora guca biyugarana bakagwara novuga nk'indwara y'akabonge kubera baguma babona ati jewe naragiye amahera narondera ntero nabonye ndagarutse noneho ndi umukene gusumba nabo nafite ugasanga no kugenda aho uwo mufasha biramunaniye ko avuga ati noneho ninagenda barambona ko ari jewe noneho ninasohoka ku zuba abantu barantwenga ugasanga abo bantu babayeho bari mu buzima bubi ni naho usanga kenshi bishobora gushika ugasanga abantu bariyahuye kumbure furera ipolite arashobora kubitubwira ugasanga bageze ahantu bashobora no kwiyakuzima kuko baragira ahantu bakabona kuko pata ku isi yugaye ko novuga nk'isi yubamye imbere yabo jewe rero abo nagiye ndahura nabo kuko urabona yuko bakenewe bakeneye gufashwa gufashwa kwa mbere kumvirizwa hanyuma mugabo nkaca nkumirira cyane cyane abagore bari muri diaspora ko bogerageza uko bashoboye yuko twofasha abo bamama kugira baronke novuga nk'umutahe kugira bakora akantu gashobora kubateza imbere icyo rero nicyo gikorwa kumbure ishobora kubabwira hanyuma njyewe ndi ko cyo gutumirira umuntu wese yobishobora kugira ade dushyire ingufu hamwe hanyuma dufashe abagore abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo bashobore kuronka icyo bagaburira abana cyangwa icyo bambara ibyo bintu cyo bari kikorwa kiza kuba gikoze so murakoze
kuri icyo nyene cyo kugerageza gufasha twavuze ko twumvise umusehera yuko frera Manirakiza afite ikigo yafashije gutanguza mu Burundi utubwira ibijyanye n'ico kigo ga frere
twari twarindiye yuko novuga ibisata bivura indwara zo mutwe tuba byinshi hanyuma leta yari yagize n'umugambi w'uko rero byo kwihagira ibyo bisata hirya no hino mu gihugu cyose hariho naho ibitaro bitandukanye ibyo bisata bivura byari byaramaze gutangura hanyuma hariho n'amashyirahamwe rero yagiye aratangura kugira hirya no hino abantu bashobore kuvurwa kuko murabizi uko ingorane izo ingorane zo mutwe zitangura mu mibano hamba zikagwa gushikaho zigera kure rwose rero ubuhinga ni uko indwara cyangwa ibibazo byose bishobora gutera indwara zo mu mutwe byotangurira kumenyekana mu miryango mu mibano kugira nabo babibamo nyine bajya nyine babwire ijambo bavuga kandi babitahure bashobore no gufasha bene ndwara ejo rero nk'uko nabikubwiye cyane cyane ku rwego rw'u Burundi kuko nako nakubwiye ubundi ku rwego rw'ino Iburaya aho njiritwe umuryango wa Afurika mu Iburaya ariko rero nk'abagerejwe ni ukuvuga n'igisata bita mu Cyongereza international advocacy cyane no kuvuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ry'abakora ku rukundo bita Frankanita International ngerageza rero urabona icyo kwangirejwe nicyo ku isi yose si mu Burundi gusa ni ukuvuga yuko ngerejwe novuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ku isi yose kuko ni iryo shyirahamwe niryo rikora ku isi yose rero ngerageza nk'uku swavisi yanyituye nkagerageza kumufasha kugira ndamuhe ibyiyumviro kandi novuga experience ifise muri ibi kugira nawe ashobore gufasha abandi ahari nk'uko ariho ino n'abandi banyitura nkabafasha kugira ndafite kwiyumvira kugira ineza y'abantu cyane cyane muri kino gisata cy'abarwaye umutwe gifite cyateye imbere nk'ubu turi ko turategura ino ku rwego rw'u Buraya no buga mugiundi sindi ni conference conference mukwezi kuza kwa gatandatu izomara imisi ibiri mugabo izoba alinye niko tubiga ku Zoom aho tu amashira hamwe atima kitwagiye hamwe ino iburaya kugira tuvuge ibijanye n'ingwara zo mutwe mu bihugu byo muri Afrika y'Igifaransa kuko jewe hahize imyaka 20 nagiye muri Burkina Faso aho twagiye hamwe n'abandi ibihugu byo muri Afrika bivuga Igifaransa n'ivuga Icyongereza tuzadusanga ibihugu byo bivuga Icyongereza byo muri Afrika byaramaze gutera imbere cyane byaramaze gutera imbere cyane mu muri gisata cy'ingwara zo mu mutwe dusanga ibihugu bivuga Igifaransa byacari inyuma gato hanyuma rero ngarutse ino iburaya nacyo ntangura kubibwira abandi ibyo nabonye hamba ndonka rero abafasha kubureyo hariho rero iyo conference icategurwa izoba muri uku kwezi kwa gatandatu kuza izoba turasaba rero cyane cyane aho muri Afurika kugira bayandikishe ngo babe benshi kugira kazoba karyo ko kuvuko kwivugira twavuze twebwe ahubwo bashobore kwivugira rero ndi ko ndagerageza na mwebwe ndo barungikira iyo link kugira muce mujya mujye mwa ahubwo muzumvize muterere ibyumviro cyane ni urumva na kajyo nanjye ndonse iyo conference kuko twayitegura se n'isi bikeye rwose izoba ihuje isi yose na cyane cyane kuko turasaba abanyafurika cyane cyane bari mu bihugu bivuga Igifaransa kugira baterere cyane ibyiyumviro kuko twabonye ibibazo byo mu mutwe izingwa zo mu mutwe bitara no kugisata kibafasha kitarateye imbere cyane urumva rero jewe ngerageza gufasha ku rwego novuga kw'isi yose ubusingire mu Burundi mugabo hagize n'ubuntere cyumba cy'iyumviro ku gihugu cyacu cyose ndamuterera icyiyumviro kuko jewe se ndi mu Burundi gusa ndi w'isi yose nk'umufurera w'isi yose naho ndi buraya n'umufurera w'isi yose kuko nihebeye Imana kugira ngo ashobore gufasha ufite ikibazo wese ku isi yose muri umuryango w'abafurera b'ubukuru ni ukuvuga ubuntere icyiyumviro wese ndamuterera kugira turabe yuko aho turi ntabwo mu Burundi gusa niyo cyane na hano muri Amerika ariko batukumvira iganiro cy'Abarundi gusa hanyuma abandi bashobora kuba bafite ingorane zigomba gusa n'isi Swapisate ariko aratubwira rero bazofatira kuri ibyo tuko tubavuga kugira ngo bose aterere agacumu k'ubumwe umuntu wese azoba ariko aritanga kugira afashe ababene bacu bafite ingorane rero nandi nagomba ahubwo ndagushimire wewe udufashe kugira kino kiganiro shimire n'uyu Swavisi nawe yafashe iki novuga yafashe iki gikorwa mu ntoki byafashe abasingorane tusabare n'abandi kuko abivuze umuntu wese ashobora guterera mu byiyumviro cyangwa mu buryo kubwa turabi uko ababene wacu bari hirya no hino bafite ingorane bogira ikibafasha kugira nabo bakiteka nk'uko twese bimba dufite iteka aho turi hose mu byo tugenzwe n'ubuzima bwacu bw'imizi yose
yego murakoze cyane rwose Furera Manirakiza tuvuze ku bijyanye no guterera ku isi yose Madame Kanyange icyo gitabo ari karandika ni igitabo kizokora ku bantu benshi kandi kigafasha abantu benshi kuko nk'uko yabivuze ni ikibazo kitavugwa cyane ariko kumbure ni igitabo kimara gusohoka kizoshikira abatari bake n'ibyo bibazo by'abakenyezi agiye gushyiramo muri icyo gitabo intahe zabo zigiye kumenyekana ku rwego mpuzamakungu Madame Kanyange icyo gitabo tucitege ryari hama kumbure utubwire bimwe na bimwe mu bice bizoba bigize icyo gitabo
ya murakoze Oriana yewe icyo gitabo ndiko ndandika gusa nuko cyaheze kigizwe no kugani n'amashapitre ibice bine igice cya mbere kivuga experience donke nagize mu bihugu mu gihugu cya Zambia aho nari nagize mu buruhuko aho naciye mu kambi y'impunzi bita Maheba hanyuma ibiganiro nagiriye n'abahari ingorane nabonye bafise hanyuma kivuga nyene icyo kiganiro nagiriye nabo bene wacu bari mu Bujumbura hanyuma bigaca bihaba n'akindi gice deno kandi gikomeye gusumba cya ki novuga n'icyegeranyo kijyanye n'urugendo rwo kwicara mu ndege kuko twara nasanze nafashe indege mura na grupe y'abagore bagiye mu bihugu by'Abarabu hama turaganira nabo barambarira ndafata n'ifoto zabo mugabo hashobora ku gusangira n'umuntu umwe kuko sinabasabye ubuhusha kugira ngo nsangire ayo mafoto mugabo naraciwe kugira amahirwe no kugakora amahirwe kuganira nabo ba jewe nemera kuko bagiye bagiye kongera ubuzima hanyuma rero nkaca nshyiramo novuga ni agace gatonyi kerekana jewe ubuzima nasigayemo kuko narabahaye nimero yanjye ya WhatsApp ndababwira ati nimwashika mu gihugu cy'Abarabu murazumbira ntuze ko mwashyitse rero gushika uyu munsi n'abagore batandatu nicaranye nabo kuri ayo rukoro aje Bujumbura nta n'umwe yigeze andondera ni ukuvuga yuko kungure barabata amatelefone bari bafite kungure baratakaje nimero nabahaye mugabo gushika n'ubu ndacyaryama nibaza yuko abo bagore umunsi umwe nzosubira kubabona mugabo ndafite amafoto yabo narafashe icyo bita selfie turi mu ndege abo rero icyo ukuntu niyumva mu mutima gushika uyu munsi ndabisangira n'abazosoma icyo gitabo ndababwira ati umuntu nk'uko aba atanguye iyindi chapitre y'ubuzima bwiwe bushasha kuko uguma wiyumvira ati mbega bashikiwe n'ibiki kuko nk'uko kurera ipolisi yabivuze bajye ni bene wacu cya wibaza rero igihe uhuye uba ufite mwene wanyu yagiye akaba utigeze kumenya amaherezo yiwe ntaza aguhamagare ntuze umenye ko yapfuye nuko atakiriho aho rero abo bagore twahuye mu 2019 ncamwumva imyaka yaciye rero nguma nize yuko Imana izosubira kuduhuza ntama nkazobabona icyo rero aho rero ndabishyira muri icyo gitabo ishapite ikira kabiri ivuga koko iyi nyene iki tuko turaganira iki nyene ubu buzima bwa none icyo bita modern slavery aho ndayandika nkaya novuga nkagira n'ubushakashatsi nkaza kuraba mu bihugu by'Abarabu uko modern slavery uko ibi bintu bifatwa nkaca nsanga ibihugu bimwe bimwe byo ku isi naho bikurikirana aya mategeko mpuzamakungu y'ukukingira agati y'akazi na muntu ibihugu byinshi ntibirakurikiza ayo mategeko niho rero ncangaruka nkandikira makete abantu bitwa ko bari ku butegetsi hejuru ubu ngiye ndiko ndategura kwandikira uyu muperezida dufise mushasha Joe Biden ndamwandikira ndamusaba koko yoshira inguvu canke igitsure kuko novuga ni agira igitsure ku bihugu by'Abarabu kugira ngo koko ntibasubire gufata abo bantu baba bagiye gushaka ubuzi nabi nk'uko bariko barabigira kuko nasanze muri mu kiganiro nagiriraniye nabo bene wacu babaka amapasiporo iyo bageze kuri ayo rukoro urumva iyo bashyitse ajya nyine kuri ayo rukoro muri imigrasiyo baca babaka amapasiporo bagaca babagira kicara ariya ku ntebe murindire umuntu yakuguze urumva abo bene wacu baca babona benshi baca babona ko bagurishijwe iyo bashyitse kuri ayo rukoro nyene kuko bacabona yuko byama imwe bemererwa ibyo nita ama fake promises bagirigwa ko atari byo niho benshi baca babona yuko twaragurishije niyo rero ncangaruka rero ibyo rero ni ibyo bintu nshyira muri chapitre ya kabiri chapitre ya gatatu ica ija ku kuvuga ubuzima bw'aba bagore barimo bari hariya aho nagerageje kurondera abantu baba mu bihugu by'Abarabu kugira nabo bampe ikiganiro uko babibona hariya aho uko babona abantu iyo bamaze guhohoterwa ukuntu batoroka bakajya mu nzu ya polisi ikabafunga bakaza kuva aho hantu bajyanwa mu yindi nzu batazi gushyika naho bamwe barakubitwa bakicwa ibyo si ibintu byagasesesa mu spesesi wari umuri kuko ntibaziko mwese mumaze kubona amawuzi yagendera ku isi yose aho umugore cyangwa umukobwa bari kararira yicaye ku ibarabara mu bihugu by'Abarabu asaba amafungo ko yomutakambira abantu benshi bararurikira ama audio barurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi basaba leta mbyeyi hariho n'uwabigize mu minsi iheze yari karasaba leta mbyeyi y'u Bujumbura kugira imufashe ko aguwowe ibyo byose rero ni byo nshyiramo muri iyo chapitre igira gatatu hama ishapitre igira kane nza ku icyo bita kuvuga andetaye igituma ibi bintu byose biba ibi bintu byo guhohotera agatsina agateka kazi na muntu ibyo nshanza gushyiramo cya kintu twiga twese tukiri bato abantu batukuriye abazeyi bo barabikundusha cyacu mutwita ubuntu ntabuga rero ntiyaba abantu bomenya iyi filozofi y'ubuntu yavuzwe na Mandela yavuzwe na Desmond Tutu murabibona aho nda kuraba ibyo Mandela yavuze muri igihe yari arigisha ubuntu Desmond Tutu kanabandi bahinga bagiye barandika ku buntu ubwo buntu rero twari dukwiye kubwigisha haba ku bana mu miryango kugira ngo kuko umuntu azi yuko afise ubuntu muri muri mu nsiguro yabo yogena ngo ahohote mundi yogena ngo atume umuntu yirirwa atariye ngo atume umuntu amukoresha kubusa atamuhenze cyangwa amukoresha ntanamuhe n'akaruhuko urabona yuko koko ni uguhohotera hagati y'akazina muntu ari rero ngaruka nkaja kuvuga ibyo bintu byose nkaja kuvuga icyo kintu cy'ubuntu cyangwa ko abantu batosoma igitabo nibaza yuko ari rekomandasiyo mvuga ko yabo abo bantu batokeje abo babene wacu abo barabu bazi icyari cy'ubuntu kumbure ujya mu mama ujya mukobwa bahohotere bakamubuza kurya ntibamuhembe bakamukoreshereza ubusa gusa bakamuzarana mu nzu ntibari kubikora ko bari kwibaza ati nanjye sinubwo bikirira ibyo udashaka kumubwira kubwira ntibikiri ubundi nibyo rero nicamvuga muri chapitre ya kane bita nka conclusion mugabo nawe ni chapitre kandi nibaza yuko mu minsi nibaza yuko muri iyi nzu itangura ndukirungika ku bantu bashobora kumufasha kukiryongora neza kuko urazi ururimi kuko ndabyandika mu rurimi rw'icyongereza ururimi rw'icyongereza ari ukubera atari ururimi rwanje nkazabirungikira abantu bashobora kuzoryongora kugira agakosa karimo bagatosore hanyuma rero fungure mu minsi iza bivanye n'ukuntu umwanya bitwara kugira bakiguriye igitabo bizotwara ndashobora kubahamagara cya gitabo
cyane rwose murakoze cyane rwose tuzashobora kubimenyesha n'abandi kugira ngo bashobore kumva ayo makuru y'abo barundikazi bariko baraca mu bihe bitoroshe bivuye muri icyo gitabo wafatiye umwanya ukandika ukanashobora kugira ubushakashatsi butoroshe ndashimiye mwese rero mwari muri kumwe natwe muri kino kiganiro muri isanga twizere ko mwahigiye byinshi mwahakuye byinshi mugiye gutegera byinshi ku bijyanye n'ibibazo by'aba bakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu n'ibibazo bahura nabyo ukagerageza kuraba n'uburyo bugerageza kubafasha aho uherereye haba mu gihugu canke hanze yaho ndashimiye cyane rwose Frere Manirakiza Hippolyte ari mu Bubiligi akaba yarakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Logenti imyaka irenga 10 ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu bya Buraya uwo mwari mwumvise nawe yari Madame Kanyange Suavis n'umuntu murundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya akurikiranira hafi cyane ibibazo by'abakenyezi n'abigemeye bajya mu bihugu by'abarabu akaba ariko yandika igitabo yise Modern Slavery no kuvuga ubujya bwo mu bihe bya vuba agiye kuzosohora mu minsi iri imbere ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mwakoze cyane mwese mani baheza gute
Radio Kijya Amerika yabaye subito cyacu Radio Kijya Amerika yo yabaye subito cyacu Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Shakiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo kwisi ya Amerika Radio Kijya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Kijya Amerika yo